naho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga umurwi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ujejwe kwamira ifatwa bunyamaswa ry'abantu warihweje icegeranyo kidasanzwe ku Burundi mu ndwi iheze hanyuma uraheza uragabisha ku bwicanyi hamwe no kubiba urwanko rw'abatutsi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Umuyobozi uyu murwi James Modviga yabwiye ijwi ry'Amerika ku uyu murwi wa ONU waronse amakuru avuga ko mu Burundi hari ubwicanyi no gufata abantu nyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko. Modviga amenyesha kandi ku intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku byerekeye kwirinda ihonyabwoko, yatangaje ko afise impungenge kubera hari ibimenyetso vya mbere vyerekana ku bintu biriko biraba mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Mbega ico cegeranyo mu kivuga kw'iki abarundi bo bafise umugambi wo kumarana hisunzwe ubwoko? Ikintu cokorwa kugira ngo umuntu wese agifise agatima ko kwiyumvira ihonyabwoko canke kurikora ateshwe ate nikihe? Ariko kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abashingantahe babiri bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Turi kumwe na Anisette Niyonkuru akaba ari umunyamabanga mukuru ntayegayezwa urunani Senared tumukanya, kandi tuzoba turi kumwe na Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL wemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati. Reka mukurindira ko umushingantahe Jacques Bigirimana ashika ngaha areka tube turavugana n'umushingantahe Anisette Niyonkuru. Umushingantahe Anisette Niyonkuru, mwiriwe neza?
Mahoro neza.
Murakomeye neza?
Yego.
Yego, mutubwire mu kanya gatoyi ico kibazo cifashe gute ico cegeranyo eka cishiramwe mpuzamakungu cavuze ko hashobora kuba ihonyabwoko ifatiye ku bwoko mu Burundi mu kivuga kw'iki mwebwe?
Yego, ico cegeranyo cavuze yuko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi twaragikwirikiye, kandi natwe twaba tumaze iminsi tubivuga yuko ihonyabwoko mu Burundi riko ridaba. Uko ihonyabwoko uko mu Kirundi tucumva ihonyabwoko hashobora kuba ari ubwoko bw'abantu bafise ibyo basangiye mu bwoko nyine. Rishobora kuba kandi ubwoko bafise ibyo basangiye mu bya politiki. Ubu intwaro ya Nkurunziza uko tuyibona abantu bose batavuga rumwe n'intwaro ya Nkurunziza bose ntarundi rubanza babacira atari kubica. Uko rero ivyo rero tubyita ihonyabwoko ry'abantu bafise ico basangiye naco ni politiki.
Anisette, ihonyabwoko ni ry'abatutsi?
Ihonyabwoko je uko ndabibona ni ihonyabwoko rya politiki. Ihonyabwoko
ico cegeranyo ca ONU rero sico
Burundi ni kibazo ca politiki, hanyuma abatutsi babica cane kuruta uko yica abahutu. Uko tubibona bagiye muri karitsiye irimo abatutsi bica abatutsi benshi, mugabo umuhutu
Anisette, iyo mvugo yo gufata abantu mu kivunga kuvuga ko abantu bicana gutyo, ivyo bivugwa n'abantu babategetsi bakwiye kurongora abandi, iyo mvugo ntumva ko ikabije?
Imvugo irakabije, mugabe imvugo imisi yose ivuga ibihari. Sinzi kuvuze uti imvugo ivugwa ari ivuga iravugwa canke ivuga ibihari. Iyo mvugo ivugwa muheje kumbaza ni ivugwa na twebwe canke ni ivugwa n'abari ku butegetsi?
Muravuze ko iryo honyabwoko ari rya politique, muri ko mubwa rero kwico cegeranyo cawo atari cyo?
Icyo cegeranyo cawo ni nico, mugabo gishigi cyategerezwa kuraba cyane yuko intwaro ya Nkurunziza iri kwirica abatutsi gusa cyangwa iri kwirica abatutsi benshi hamwe n'abahutu nabo nyine batavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Kuko uvuze uti hariko ihonyabwoko ry'abatutsi gusa, nibyo abatutsi bakora pari benshi, ariko ntitwibagire yuko umuhutu nawe atavuga rumwe n'ubwo butegetsi bwa Nkurunziza nawe nyine babica kandi babica benshi, nabo baje bahise baheruka umujunayise baheruka twabuze twamubuze uko jewe namaze kuhebura yuko atazohaba atogwa nyimugiye ngo numututsi abatavuga rumwe na leta bose barabica mugabo turabona yuko bafise bica birengeje abatutsi b'u Burundi ari abari mu Bujumbura ari mu Mugamba ari ahantu hose biraboneka
Anisette ariho abantu benshi abarundi benshi cyane ngose ico kibazo c'ubwoko babona ko ari kibazo kenshi na kenshi abanyapolitike bakoresha kugira ngo kumpande zose kugira ngo bashike ku nyungu zabo nimona ko urwaruka cyane cyane iyo riko ravuga ivyerekeye amahoro mu Burundi ruvuga ko kazoza kabo kamere nabi kubera abanyapolitike bose ku mpande zose aho ntibona ko abo rwaruka rudashima ivyo abanyapolitike cyane cyane yo bintagondo cyane bo ku mpande zo kure cyane rwose aho twakwita a gauche cyangwa a droite ivyo ntibituma abo rwaruka rutabumva neza rutemera ivyo muvuga
urwaruka ariko vyumva guko ariko ruko rurapfa kandi nivyo guko iyo uta umunyapolitike atariko ariyumvira akazoza ho rwaruka hanyuma agaca afata urwaruka nkuko atari ubwo gutegura kugira ngo zotware igihugu ahubwo ari ubwo kwica nta kuntu rwaruka ngo bikunda nta kuntu rwaruka goza rukunda abo banyepolitike batariko bategura kazoza kago ahubwo barubona nk'uko umenga nibwo ruje kubavuza kujya kuko ari abantu bagiye mu ibarabara kugira ngo bavuze nkuru nziza bati ibyo bintu nituvyemeye benshi kwa rwaruka hanyuma acabajamwo aho yogize ati ingo tubumvirize ingo turabe ingene igihugu twotwagwa ingo akacabajamo akabanigagura ibyo rero biraboneka yuko urwaruka rutobikunda hanyuma mugabo ntigoca ruvuga ruti abanyepolitike bose bameze uko hariho abanyepolitike biyumvira kazoza ku Burundi biyumvira kazoza kugwaruka bagira bati ejo aho bukera iyi ntwaro iri kwiranigagura urwaruka izohava hanyuma intwaro nziza ishira imbere kazoza ku Burundi kazoza kugwaruka ku Burundi nayo izoza ntibuca bihebura
mu kanya gato ya masegonda 37 ari sete ari kintu ku ruhande rwawe uri kurakora cyanke abo muri kumwe muri ko murakora kugira ngo intwaro muvuga ko ari mbi muze mu ikure biciye mu matora
ego twewe turavuga tuti iyo ntwaro ya nkuru nziza itubuza kuja kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo abanyepolitike bose baronke uburenganzira bumwe bwo kuja kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo amatora ace mu muco ukwiye batureke baduhubwe uburenganzira kuko hariho wavuze uwo turi kumwe muri runani sinarede yavuze ati ngira ndavuge mu gifaransa que le pouvoir de Bujumbura nous donne la chance d'échouer intwaro y'Bujumbura iduhe ubwo burenganzira bw'ukuza kwitoza hanyuma tunanigwe mugabo twinaniriwe ariko byaciye mu nzira y'ukuri twe twinaniriwe iyo ubwo burenganzira ntibabuduha
reka duhe n'ijambo umushyanahe Jacques Bigirimana ndabona twashoboye kumuronka kuri telefone mwiriwe neza umushyanahe Jacques Bigirimana
mwiriwe neza
murakomeye
yego turakomeye niba mwatubuze tuvuye mu bihugu hagati twari mu nama twako dukoresha abarimyi bijanye n'igiterwa cy'icyayi ubona tugishika Bujumbura
murakoze kuba mushoboye gutora telefone twari ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye icegeranyo cya ONU umurwi w'ishyirahamwe ONU watangaje mu ndwi iheze ukaba wavuze ko hariho ibimenyetso biboneka mu Burundi ko hariho abantu baeka guhohotera abanyagihugu cyane cyane hisunzwe ubwoko na politike bakabavuga ko hari ibimenyetso bishobora kubona ko hariho abatutsi bashobora kuba bashobora kugirirwa ihonyabwoko mwe muri mu Burundi muri iki gihe ibintu byifashe gute muri iki gihe
yego murakoze cyane jewe nibaza yuko icyo abo bantu barondera kirahazwi kuko ni kimwe barondera itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 urangiye bikabatako amazi baragenda kubwire yuko abo nyene bavuga ihonyabwoko uyu munsi muri amakungu nibo bari bafinashije ijya ku deta yaburijwemo nibo banafinashije bya bitero byo mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze nyene hamwe bashorwaruka kuko n'undi se wakavugwaruka bashorwaruka ngo nimugende mufate amakambi mufate igihugu bazi ko bidakunda bazi gucugaye kandi cugariye neza hanyuma hagira inkurikizi bageze bakazita kuri leta. Rero ivyo bavuga ni biki? Ndagenda babwire yuko ataho nyabwoko rishoboka mu Burundi by'abatutsi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agihema umwuka w'abazima akiriho, kuko arafise inguvu, arafise ububasha, arafise ubushobozi bwo kurihagarika no guhagarika integuro yaryo. Kandi yabivuze, aravuga yuko arahi Imana yiwe yamuremye ko bidashoboka.
None
baragerageje ngo iyo bwoko ribe burya ibo nyabwoko ntirishobora kuba hari umukuru w'igihugu responsable, hari umukuru w'igihugu.
Ariko ico cegeranyo kiko turavuga ca ONU ni ca cegeranijwe n'abantu atari abarundi bavuga ko bafise ibimenyetso
reka abantu bavuga ko atari abarundi bakoreshwa n'abandi, bakoreshwa n'abo banyepolitike nyene, abo banyepolitike bariko baravuga ibyo mumva bariko baravuga, basoma ivyo banditse, basoma ama réseaux sociaux,
mbega
abo banyepolitike bovuga iho nyabwoko bo abo bantu abo bantu ayo makungu aba bahinga basumbije iki ba Samantha Power bahiru kino bakumukuru yuko akabakirira igitega akabakira isaha zibiri z'ijoro bakava igitega isaha zibiri z'ijoro bagashika ibujumbura atanuborerewe mu ibarabara abanyagihugu bose bakomera mashi mu ijoro ata grenade turitse
muriko muvuga ko
bonyene bakibonera
Jacques Bigimana
abo tuna batutsi babakiye
ikintu mwibaza ko cyo tuma ishiramwe mpuzo makungu ritangaza ibintu nk'ivyo niki hari inyungu libifisemo
si ishiramwe mpuzo makungu ritangaza ivyo riremegwa nabo banye politike bari gitondo ko nobita bagombe ho nyabwoko mu Burundi. Reka ndakubwire ngo ndikije ndabigusubiriyemo kandi Imana twumve yongere ditu itwagirira naho nyabwoko rishobora kuba mu Burundi abantu turi ngaha tubona ibyari magara byarageruye mbega abatutsi inkuru nziza bacyiki twebwe twese turi mu migambwe dupfiki abatutsi mbega ubunye baduhoye iki batugize iki tuba badutwaye iki bopfa kubeye iki ahubwo abo babuze iyo baja niyo baba babuze nyine iyo batumutwe nibari twari ku mutwe barijane ku bari baryipfuza turazengirwa nyabwoko ryagenyeje abantu birikabe mu Burundi mbega hazokwicande hazokwicwande hazokirande
twibutse
ngombye kwica abatutsi wogira umugambi kwica abatutsi niyo cahona kandi inkuru nziza apfuye abatutsi abona niyo bavuye ku butegetsi abo mu nyuma cyabakurikira ndabyo yogira rero
twibutse inshuti mwese komunikomo rabandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe no munywa nyu radio ijwi rya Amerika. Gérard mwiriwe neza?
Mwiriwe
murafite kibazo, murafite cyumviro ku byo turiko turashikiriza raporo ya ONU eka icegeranyo cyakozwe n'abahinga bavuga ko hari bimenyetso mu Burundi byuko hashobora kuba ihonya bwoko rya politique hamwe n'ubwoko.
Yego cyo cyaje no vuga cyo kugira ngo amaze icyo abagice cyegenye kugira ihonya bwoko bigira batange ugonutse gusa ati hadubiye nyabwoko bishunze iki icyo mara ngaha mu Burundi ryo byonyabwoko ntibyoshoboka kuko umunyagihugu wese ubu ikintu kimuhanze ahanzwe n'inzara umunyagihugu ubu arashonze ibyo byonyabwoko sino n'ahantu bavuga ati ngo birabaye muri ino myaka eka urabona umeshe makuru ukorapfuye muri ya myaka ya 80 ya 90 aho abantu bagira ku byumviro by'umuntu umwe ubu rero je isho mbona shosho ino vinyaya ngo ngamu Burundi byoshoboka kuko dufise umuntu umwe gusa ari aratete none ubwa mbere nawo nyene tituza ati farabo si nta muntu numwe agira nta kubira isho tubara nga aye nawo nyagihugu bashoze gusa nta kindi ibyo byonyabwoko ari byoshoboka kuko umunyagihugu wese abantu n'abatutsi bose ubu mu ntara zose bafatiye mu nda nta muntu numwe abatutse mugiye ngorongo umuta ntotiye cyangwa umutusi ngo ngiriye nabi abantu bose bari kumwe kime gusa na wa politisi agomba ku kwenturiza ibintu nyine ibintu by'amoko n'ahandi hoho ibyo byo nyabwo ngamuro nishoboka kuko
ntara
zose kwa 18 bose n'igihugu bose bafatanye mu nda bose bari hamwe
urumva
hari imyaka kwigiye gucamwa mu za 80 mu zande aho abantu bagira ku gaciko kamwe k'intari imwe.
Gérard urakoze
ibintu by'umuntu umwe
urakoze ibyo wamaze kwivuga reka duhe ijambo
oye birashika akagira ubyumviro by'iwawo mugabo uri kwaranga mu Burundi kweri nta byo bintu bya genocide
ego me urakoze reka duhe ijambo niyo nkuru muri neza
n'amahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro
nakoma ndamutse aho mire bata icana cha kuvuga kubijanye niyo nyabwogo teko hande bw'uwanje inyagihugu inyabwogo te hajyo mbona nkaho mperereye no nyabwogo arukoko wiko burasubiranamo ikindi naco no nyabwogo bivana na gace abo bahinga bagiriye mitoho ndapa zake bikimana ati mu kubgawe ibijanye n'abantu baza baranyuruzwa cyangwa bakicwa ubivuga kwiki wagiriza abo bantu bari muri senarete cyangwa bari hanze wagiriza ngo bagenda gutanga amajambo miliyoni onilayita fatinji kindi nacyo wari wamubaze yuko ati oni kugira isoho ricyo cegeranye iyo bifite inyungu iyihe muri leta y'Uburundi nicyo yatambe ntiyari yoroshye nisobanutse neza kembaza abajya muri senarete ko wavuze yuko leta ariyo igumi biruka inyuma niba areke mu itoze mutsinde n'imeza ati none iwanyu kubera iki senarete kuri ino saha idahagaze neza kugira gucukumbuye ngo ndasukuye ukagira gucyumi ngo ndasukuye ibyo bidusigurira gute nimukome hamwe murinde mugwane urugamba mwiyemeze
murakoze reka duhe ijambo umushyira Anicet niyo nkuru atangure akwishure umushyira ntahe jerari we yashikirije ikibazo icyumviro cy'ukuntu abona ihonyabwoko avuga ko atajye mu Burundi umushyira ntahe Anicet niyo nkuru icyo kibazo cyabajijwe na niyo nkuru
murakoze cyane iki kibazo cyabajijwe na niyo nkuru nushishura gutya ntimurabe ngo abantu bari kumwe imigambwe irenga 20 iri hamwe ubwa mbere twagiye hamwe umwe wese afise icyo bita ideoloji icyo bita imigabo n'imigambi yiwe hanyuma urugamba twari twagiyemo kugwanya iyo ntwaro yitwaza igikenye ya nkuru nziza nuko twarugiyemo bamwe bazi yuko ari urugamba ruzomara amezi 2 abandi bazi yuko ruzomara amezi 5 amezi 6 hanyuma rero abantu bararuha uburushe n'ingoga akavamwo urugamba rubandanya imigambo irenga 20 bavuga ngo yuko ngo havuyemo umwe ngo cyisambuka ntisambutse sinarede uko yatangwe gukora naho igeze ubu turabona yuko igeze ku ntambwe ishimishije amakungu arayibona aho igeze ayibona uko ikora twebwe du sinarede turabona yuko ikomeye kandi ihagaze neza niba havuyemo umwe arushe nimuce abanyagihugu nibacu bacika ivutu ngo noneho ngo birayangaye muri sinarede cyo nicyo tugomba kuvuga mugabo nkagomba kugaruka kuri uyu muntu avuga ati abantu basohora rujya kijya cegeranyo ngo baronka ngo amakuru ngo y'abantu babahenda ntimuze murafata abantu nk'abana nimuze murafata abantu batwara amashyira hamwe araba ibintu ku isi yose kandi bafite n'abantu ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi iyo habaye umuntu apfuye ari umuntu batwaye gupfunga ari umuntu bateruye ahantu we bita alevma byose barabikurikirana kandi turabibona natwebwe abo bantu rero babikoze bagakurikira icegeranyo ntacu muca mugomba kubafata nk'abana
ego me reka duhe ijambo
kandi icegeranyo bagisohoye bakize neza hari n'ibindi nagomba kuvuga ngira ngo muraje kumijyamo
turagwa kanya mu kanya nashaka ko mwoza murampa inyishu zivunaguye inyishu ngufi ngufi kugira ngo dushobore gutora ibibazo n'ivyimubiro vy'abanywanyi bi radio ijwi ry'America Jacques Bigirimana namwe ku byo abashya ntahe Gérald na niyo nkuru bashikirije mu kanya gato
umutumwe icyo nagenda kubwira cyo nuko uwo mugwi wabo bahinga tohoje ibyo bintu bitohoreje hehe nimo babaze mu rugo rwegeranyo bagiye none kuzokora igihonya bwoko bari ko baravuga ari leta nimo babaze aho babonane na leta ico leta yavuze kuri ibyo babagiriza kuri ibyo bari ko baratohoza ko babagije abandi twebwe tukaba turi imigambwe iri ngaha mu Burundi yagiye no matora ko batatu badije nimba baratubagije mu bazi byo batwishuye none karakshize ingani bakore ku byumviro by'abantu bamwe bashike ngaha mu Burundi bace bemeza ngo nyabwoko rizoba bumvirije uruhande rumwe nagenda kubwiza ukuri ntibigeze bahonyoza ikirenge hano nta muntu wo muri leta babagije nta wujejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigeze babaza
none ivyo bintu babikuye hehe y'abanyabwo kuri museriba yo vyigwa na leta iri kuri nabajeje umutekano abarundi babajijwe none bagize conclusion bivuye kugira kanini naga ndakubwire ngundi kije nakubiye ko iho nyabwoko ridashoboka umukuru w'igihugu hari nkuko avyivugiye mugi cyo bariko baravuga cyo kirumvikana barazi neza ko hari umugambi w'ugandaguranye n'icyo cyo president Nkurunziza kandi ukabazi neza yuko ariwe afise ububasha bushoboka ubasha bukwiriye gukubuza ikintu icyo cyo cyose cyo hungabanya agateka kazi na muntu cyo zibira iyo afite ingufu zo kuzibira ikintu nk'icyo mugabo kamuzi neza yuko hari umugambi wo kumugandagura iyo raporo yavuye hehe baramaze kubona neza ko umugambi wo kumugandagura
uyo mugambi ni igihuha cyane n'ibintu mwebwe wiyumvira
umbiriza nyumviriza nyumviriza uwo mugambi wo kumugandagura wamaze gutegwa wagiye abantu bizinzi bishikiriza barazi neza ko ari inkuru zari bamugandagura abanyagihugu ntawe uzoba kibahanura ntawe uzoba kibabuza kazobara kajagari naho ritoba honyabwoko hoba n'ibindi bintu biri kurusha n'igihonyabwoko barazi neza yuko uwo rizibira none uyu munsi inkuru nziza hari fatari hari barindiriye ko bamugandagura bakabazi kujya gikurikira barazi ko ibyo bagize mu Rwanda bishe Habyarimana buno nyine abanyagihugu baca bata umurongo nuko bimeze nk'aho ujya ko muri Libya bishe Kadafi ubakaba ta leta n'imwe stable iri muri
Libya
barazi ko ariko barategura takin
atubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Ezekiel mwiriwe neza Ezekiel matwumva
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro munyarutse
ngewe ntabyishi muvuga yuko ico cyuvuga ko ariho nyabwoko atariho nyabwoko nibaza mu Burundi abarundi turarushe rapfuye umuntu wari we wese yava mu bwoko bucanke buriya nibaza ikiziga kirababaza guca impande wewe si yabande aba uzoza nibaza yoza atatashobora kuba n'iziga tuci mande abantu bafuwe nayo bisiga byose numva ari kwagirizanya umwe akagiriza uwundi akagiriza uyu ikenewe n'icyari cyo nibaza harageze ko batoriye umuti w'ibibazo kuko nibaza ko ata mu Burundi yagiye no kwamara hamba mu gatondo ku mugoroba bagasubirayo ibyo namwe abantu nyine bamwe mukenda mu cyo mu gaprema niba rero kimwe baduha amahoro wari uja kurimaje kurima uja kudandaza je kudandaza mugabo atagenda ngo bamuzibire ngo rindira dukuri ngo seva kiwe kiziga ngo caraya ha nibaza nivyo je no vuga ibyo ibindi navyo reka tubirekere bene
urakoze Ezekiel ku mpanuro mutanze reka duhe ijambo Emmanuel muri neza Emmanuel
mwiriwe cyane
murafite kibazo murafite cyumviro muri hehe
ndenge ndi Kigali nakomeje gutega amatwi umutumirwa ndetse nanasomye biri byakira byo kubango raporo yagenzwe ya naone icyo nabasha kuvuvugaho nibyo raporo barayikoze kandi bazabayikoze sa barundi bayikoze ahubwo ubwo nabakozi bawo ni bayikoze ariko abarundi uko nkomeje kumva hari uwambanjirije wavuze ko ntabo bigeze babona none iyo raporo yakozwe nabo bo muri ONU burya raporo igira icyo yubakiraho yubakirwaho iyo baturage batanze ibyo bitekerezo mbese ko bavuga ngo harimo harapfa abatutsi gusa ubu mu Burundi wababaze abo bakoze iyo raporo basanga ari abatutsi gusa bapfa nta bahutu bapfa nta batwa bapfa
murakoze Emmanuel reka duhe ijambo kandi ni sete niyo nkuru hari Ezekiel avuze eka cyumviro atanze cyumviro cy'umuhumure avuga ko ibyo zo kwagiranya ataco bimaze ahubwo impande zose zikwiye guha amahoro abarundi kugira ngo bose bidigembye uja gusoma aje gusoma tangura nafise eka ninzara ntibandanye kwica abantu mwese ico cyumviro mukivuga kwiki muce mubwira nico muvuze ku kibazo kibajije na Emmanuel
Eto ni cyumviro.
Mukanya gatoyi umunota umwe.
Nukuraba icyumviro nibiba. Icyo cyumviro ni cyiza mugabo ibiba nibindi bintu ibiri ko biraba abantu ndi bashaka kwidegemvya mu gihe leta iri kwabugarana abahora bashora utuntu bari mu kibitoke hajya bigeye u Rwanda barabugaranye nti bashora gushora utuntu twabo amabisi ajya mu Rwanda mwe baragiye barayabuza kugenda hanyuma ibintu abatwebwe turi hanze abanyepolitiki bari hanze biragoye yuko tugenda mu Burundi ngo twidegembye umva umwe bamwishe wundi bamutwaye wundi ati iyo genocide bari ko baravuga ngo baragenda bakavuga ubujumbura bakagenda igitega ngo atangorane ngo atagrenade ariko iminsi yose nta munsi n'umwe tutabona abantu batwaye abantu batwaye hajyo munyuma kabatora ibiziga abantu batwaye abo bantu bazabarica batanu batanu 10 10 ukagusanga ku mwaka bamaze kurenga ibihumbi n'ibihumbi. President Nkurunziza we nyine yavuze ati mu ijambo ryo guheza umwaka ati bapfunze abantu 600,000 twaravuze tuti abantu 600,000 bapfunze ni batwereka iyo bagiye iyo bashize abo bapfunguriye banganiki abagumye banganiki amadosiye bari kwibanga ibyo byose ni tubize nokuvuga yuko ari ibintu biri bitatomoye ngaho ubiriko biraba ariko isi yose iri kwirarurira abo batwara ngo nta muntu batwara adafite umuryango tuca tubimenya kuko abo bica abapani ku munsi abatwara gupfunga ku munsi bari enleve
nibese
bakarasangiye ubwoko abavyeyi basangiye igihugu basangiye byose kwari mu gihugu twari banki bangobo niwe afise umusoso ubishe utopfa kwari ngaha mu gihugu kandi si n'umusendedefite ndakubwiye rero ibyo avuga nari kontorore tasubire kuvuga ibyo adashobora gusobanura ikindi naco ibyo nakubwiye ico bivako barateguye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakaba bazi yuko ari umukuru w'igihugu mu gihugu hagati akundwa cyane mu gihugu hagati ashigikiwe barazi bati
akaramukuye iyo muri ko muravuga ngo barateguye umugambi muvuga banze
mushyaneje barajya kwirara mu bantu bagiriho nyabwoko ahubwo ico mbwira abazungu hagariko umugambi wo kugandagura nkuru nziza hanyuma igenewe bwoko ritaba ariko butegetse baze bari mubaze bahegeje
murakoze cyane rwose reka duhe n'ijambo haragakiza muri neza
neza kuri bijya America.
Mirwe neza murafite kibazo murafite cyumviro?
Bo, ni cyumviro nari mfise.
Yego.
Ndagenda mu Burundi n'ukuri abantu dusanzwe dufise umutima ugaraye. Ubuhonye ne ndavyo ndaheruka ngaha muri Makamba mu bice bya Nyanzarake n'ahandi. Abantu bamaze igihe kirekire barimo barahunga baguma bahunga na bugingo n'ubu. Ubu rero turafise uruhagarara abantu baguma birinzira ati ibyo arivyo byose umwanya n'umwanya harashobora kuba iho nyabwoko none abafise icyo babona kurusha abandi nibaremesha Abarundi bareke kuguma bati byabo bagume mu mihana yabo kuko nta buzima bwiza buri mu buhungiro twebwe rero twifuza kuronka indemesho ubwo ku mpande zose yaba batavuga rumwe na leta babwira abanyagihugu bati ni muzume muzanyu nta ngorane nimba ari ku ruhande rwa leta naho nyine bavuge bati barundi nimugume ngaha nta ngorane nta nzira imwirasha hanyuma twumve yuko dutekanye ibintu byo guta igihugu tukaja mu mahanga ni kuri si ibintu byiza biratesha umutwe abanyagihugu.
Murakoze haragakiza reka duha ijambo Sengiyumva muriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe Sengiyumva?
Ndi Bujumbura.
Murafite ikibazo murafite icyumviro?
Cyumviro
yego duga kwijambo
je nagomba mbeshuje nkavuga ati hari icyo kigiranye cyane kibako hari ihonya guho cy'abatutsi je mbona ko ari ubeshu bidashoboka kubera turebye intwaro irimo bose president n'umuhutu premier vice n'umututsi kugenda intwaro none ziravanga banze bose bayimo n'icyo honya guko cyo cyagisungi bikora bande kandi igihugu gitwara bose
murakoze se yumva
ndacyabanda niko ndamubajije
yego
kandi nkiyo mbona mwisanzwe igihugu nicyo bakidahana nabwo babona bahana nk'abantu bakora amakosa kuko umuntu akoze ikosa baramuhana ntibemere ko ariko usaba bakoze bakora abahana nibacu batwara hejuru baza babesha ati amahonya mu bwoko cyangwa nk'ibiki oya ubu nta gihugu na kimwe ku isi yari kidahana inkozi z'ibibi icyo novuga rero
icyo nohereza ko
nuko novuga ati ahubwo ibyo bo birengera bakumvikana ibyo bapfa bikava mu nzira bose bakizana tukaba igihugu cyaba nkatakwitika atakwini bantu ndi mbona yoba inzira nziza niko kuvuga duce mu inzira yo fungura iryo ngagihugu no twafata igihugu iyo nzira ntibizokunda gusa nibaje hamwe ibyo babirengere babihebe bumvikane basenye ku mugozi umwe naho mperejeje.
Murakoze mushyira ntaya nisete n'inkuru nk'uko muvyumvise haragakiza na Sengiyumva basaba ko hoba umwumvikano mu banyapolitike bose reka bagasaba kandi ko abarundi bakwiye kuremeshwa aho kwama baturikwa eka umutima. akanya gatatu umuntu
atumwe nasabye yuko barundi bo remeshwa mugabo ni barimeshwa mu majambo barimeshwa mu ngiro barimeshwe haba ari mu mutima ikintu kimeshwa mu mutima mu gihe ubona iyo mu mibanire ya misi yose mikorere ya misi yose ubahirijwe umuntu atakumana umutima uri mu kirere ngo bava baza kumuyobora bamutwara kandi uwo batwaye ntibamenye iyo bamujanye mu nyuma gatunga ikiziga ivyo ni ibintu bihambaye hajima nagomba kugira ko nishura uweje kumbwira ngo mukuru wanje ngo iki nibaze baramenya gutandukanya abantu jewe sindi umwana singitwagwa mu mpetso ngo uwo tuvukana giye cyangwa ngo papa wanje cyangwa mama wanje yo bagiye niyo nkija narakuze umwe wese yiyumvira ukwiwe umwe wese afite ibyiyumviro byiwe kirazira kuza baramfatanya rero ari uwo twavukanye cyangwa ari uwo tuvukana cyangwa iki ibyo ndabisabye ntihagire usura kuza aramvanga mva igikwirikira nacyo abo bantu bari ko baravuga bati ati turabona yuko atahonya bwoko rishoboka ajya batuzi uko mu batutsi harimo bose muramenye yuko uko turi ko turabibona nk'uko n'abasuda bari ko baratwagwa ugasanga ihije ngo tabariza umusuda naka tabariza kapitene naka tabariza koloneli naka baramutwaye mu nyuma ntagaruke cyanke ugasanga ni ibintu byinshi turi ko turabona biri ko biraho muri icyo gihugu cy'u Burundi byerekana neza yuko ari abasuda cyane cyane ba expabe cyanke ari abatutsi bari mu gisuda nk'ubu mwumvise mu gitondo kwihirisi yuko abasuda 14 bari muri misiyo bace baguma hanze kubera ubwoba ngo iyo ntwaro niyo reka guhohotera abantu hanyuma abantu ubwo bwoba bukabavamo na twebwe ubwo bwoba nibwo bari ubwoba bukatuvamo kugira ngo tugaruke turi tuvuga tuti ntacu tuba nibo kumva bari baratwara abantu naho atamagrinada harataki hari abantu babayura imisi yose abantu bapimisi yose abantu batora ibiziga hariho n'ibiziga bidatogwa ni byinshi ni ukuvuga yuko ibintu biri kubiraho muri icyo gihugu abantu baje gutembera batabona aho Bujumbura mugabo bakumva ngo naka bamujanye ibyo bintu ntibihagarare amahoro arame abantu babane neza bane mahoro hanyuma hanyuma cyane cyane twumvikane iyo ntwaro ingene yotwara nicyo gituma tubasaba tuti muri sinage ndi muri sinarede ntibaze mu biganiro bareke kwiyuganira Bujumbura tuvugane iyo ngene iyo ntwaro ngire ubu bwicanyi bwahagarara ingene ubwo hohoterwa ry'abanyagihugu duhagarara hanyuma amahoro arame abanyagihugu babeho mu mahoro.
Ego mereka ndabibutse ko mwoza murampakanya gatoyi cyane rwose reka duhe ijambo Jacques Bigirimana nawe nyine agica vuze ku byashikirijwe na Hagakiza Sengiyumva basaba ko ho bamwumvikano akaba no butumwa bwo kuremesha abarundi
mugenzi urusasu ruva mu kanwa rurasa kure kandi rurasa benshi gusumba uruvuye mu bunwa w'ingo ibihuha birica uwari ko aravuga ibyo avuga umugambo hari nuwahe no guteranya abahutu n'abatutsi bari mu nzego z'igisirikare n'igipolisi kuko babonye ko zerekanye ubutwari urukundo n'ubumwe zifitaniye igihe bagerageza gutembagaza ubutegetsi abasirikare b'abahutu n'abasirikare b'abatutsi abapolisi b'abahutu n'abapolisi b'abatutsi barafatanye mu nda baragwanira igihugu baragwanira inzego ibyo byarababajyaho basenarede ubu rero bafite umugambi wo kubateranya mu kubateranya no kubatera ubwoba ngo hari ihonya bwoko ry'abatutsi nibyo ariko aravuga mugabo nagira nkeze n'ivyivu bimazeyo abajejwe umutekano mu bwoko bwabo bwose budasa bagume bamubatiye amahoro bafatanye mu nda bashyigikirane barwanira igihugu cyabo u Burundi si ubw'abahutu si ubw'abatutsi si ubw'abatwa ni ubw'abarundi kandi u Burundi bugira ubwoko u Burundi bwitwa Burundi ni ubw'abasogokuru uko twabujemo niko tuzobuvamwo kandi dusigara bwitwa Burundi uko twabusanzwe bwitwa Burundi nyene rero ntibasubire kwihenda icyo ni kintu kigira kabiri nacyo twebwe abavuga ngo bariko barapfa bariko barajya gute icyo ni nyenda muvaro ikomeye cyane ni ibintu bihambaye mutagomba kumva mu bamenyesha amakuru aho bagomba kuvuga bati zirya ngabo bijya bibondo biri kubera hendwa mu Rwanda mu makambi y'impunzi twashyize ahagaragara tukavuga amazina yawe bariko barahabwa inyimenyezo ya gisirikare ubahawe impuzu n'ibirato bagabinjire gutera u Burundi barazi ko inzego z'umutekano ziteguye za karike nk'ugwembe barazi neza yuko batazobaha intambwe n'imwe ejo niyo baza mu nyuma bakabamyora bacabanga iyo jyaho nyabwo nta kindi kandi nagenda kubwire niba babwize ukuri bakinjira barabona imbwa yaboneye kumugira
tubiyutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa iradio ijwi rya Amerika Moise muri beneza
neza cyane
muri hehe
Neza neza kuri Pretoria muri Afrika
y'Epfo murafite ikibazo murafite icyumviro
ego kibazo cyarahari na cyane cyane ku bibazo bikunda kuvugwa n'amashyirahamwe amwe mu bigenga na cyane cyane oni akenshi barashika bakavuga yuko mu Burundi hagiye kubihonya bwoko bibanye n'abanyapolitiki bamwe bagenda babashyira amakuru y'iwabo bishakiye bazisanga bakagenda kujyana dufate nk'akarorero mu muri bamwe mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi cyane mu banyagihugu bato igerageje kuraba nta byemeza ko abacyakubiri mu Burundi biri by'amoko nta ntambara y'amoko mbona igihe kizaba mu Burundi cyane kuko bamwe bamwe usanga babyibazaga n'abariya ugerageje kuraba bamwe mu banyepolitiki barondera inyungu z'iwabo ndawumva bati ngo mu Burundi ngo hajye kubaho intambara y'amoko ngo bagashaka gucisha ngo gucana cyangwa abanyepolitiki cyangwa abagitega inzego z'igisirikare mu Burundi ariko tugerageje kugeraga nibaza kwica ikintu kirashaka gukunda tugerageza nko kuraho muri kahise gaheruka guhigira kibyabaye mu Burundi hakaba ibya puci kuri kudeta ntabwo bigeze barabati ngo abana batutsi cyangwa abana bahutu ngo batangire gucana cyane aho gusa icyo ntera ikindi n'amakinga gusa ni kimwe mu Burundi usanga umuntu kanaka yarondewe yabuze irengero cyane nk'akarorero nk'ujya mu mwese nakura ariko kubura ko kuri abo banashefere usanga ari ibintu bikerana ikibazo rimwe na rimwe ukibaza ati eske abantu bagenda hehe ni bande babatwara kandi ntabwo kuko tuvuga ati ngo ni guverinoma ibatwara tuje tukirebanze ngo ni guverinoma ibatwara kuko tukibaza eske abo bantu ni guverinoma ibatwara hehe
yego me urakoze mu
akane ni kwacu tuvuga yuko ngo ni opoza ni batwara kuko nta cyemezo dufite cy'urabaro bikemeza
gushko nta byemezo bihari gushko nta byemezo bihari urakoze ku bibazo mushikirije n'ivyumvira mushikirije reka duhe ijambo sozera n'ingoga kuko uri kurafata umwanya muremure
yego abantu b'abanyepolitiki bari bakwiye gufatana mu nda bakicara hamwe bakaganira bakareka gucanisha nko abanyagihugu b'icyiri twagenewe na moko ngo ubwoko bw'abatutsi bagiye kubuhonya cyangwa ubwoko bw'abatutsi bw'abahutu bagiye kubuhonya icyo kintu nibaza ko mu Burundi cyongera kuba kwa esezeriye
murakoze muyize reka duhe n'ijambo bucumi mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nako baratwumvira ndahaye mwiriwe nabo batumire bose ko ari babiri turinga makamba aho bita mu kayogo
murakoze mu kanya gatoyi ikibazo cy'imvuro
yego ubwa mbere ngo mamhere kuri uyo mushinga ntahe anisete jewe ndamuti ashinga umugambwe CDP nubundi atano wawushingiye mu mahanga yaragiye nibi bitaraba hanyuma iyi leta nyene arataha atashe arashinga aho bita mu Kamenge arashinga permanence y'umugambwe wiwe biramunanira nashaka ndamubate yoshaka kuduha intara zibiri cyangwa zitatu mu ntara 18 dufise harimo ahantu hariho abantu barenga batanu bashika batanu cyangwa 10 yoduha kwa karoro bamaze kunyuruzwa hanyuma nashaka ndamubate ko baguma bavuga ngo ihonyabwoko je ndumututsi abatutsi ngahe wacu tubanye mu mahoro aturetse abonyene babipfa bakoketa mbega nk'ubu nyakubahwa mushinga nahe aniseti nk'ubu ehora mukahabaye ho nyabwoko arimwe bwe muriko muraritegura muri vuga kandi na leta canke twebwe abanyagihugu bato batatajyo tubona muzobisigura gute hanyuma aba bantu bariko barategegwa muri za rukoko bategegwa bagaturi imiduga abandi bakabatwara badakana muri Kongo ni leta nimwebwe aba bantu bariko baragenda muzobemera hanyuma nashaka mbate uyo mushinga nahe Jacques Bigirimana nashaka ndamubate mwebwe nk'abanyepolitike mu gihe abantu bari abo bantu bari muri senarede aribo bagenda kuvuga ibintu bitari byo gushika naho raporo zisohoka abarundi atavyo tuzi abarundi batabisinye tukadatwumva byasohotse mwebwe muri leta ko ndi kuri muri leta muriko murakora iki kugira ngo namwe mushike mu makungu hanze mubisigure kugira ngo amakungu ntadohave amera nk'uko mwabivuze nko mu Rwanda ngo ahave afatira hejuru nk'uko bagize muri Libya n'ahandi usange baratwononeye kandi abarundi dufatanye munda
murakoze ucumi reka duhe ijambo niyo nkuru aniset cyane cyane kuri izo bibazo bibajijwe mu kanya gatoyi cyane gose
murakoze cyane jewe yavuze ati naje gushinga umugambi mugabo ati munyuma birananira ego sinovuga ko byananiye guko narananijwe abo bantu igihe cyose bazi yuko mutavuga rumwe barazi yuko bakugenza barazi yuko bakuburagiza hanyuma rero turarindiye umunsi nabivuze ngitangura nibaduhe ubwo bubasha bwo kunanirwa nibaduhe uburenganzira nabwo bafise ntibadushiye kwimbonera ku nyuma yacu hanyuma tuze dukore turi dufise ubwigenge bukwiye hanyuma duheze duhaye duheze duhaye nabyo tugomba yuko tuvugana kugira ngo tuvugane neza ingene twokuba ku Burundi ati raba mu ntara zibe cyangwa zita abantu baba bamaze kunyuruzwa uko bangana bamaze kunyuruzwa ni benshi niyaba aho umukayogoro ari atabantu barahanyuruzwa nuko yibaza yuko watoshikirwa hari nabantu mu minsi heza baguma bavuga ngo nkuko nyine ariko aravuga ariko mu nyuma bahavuye bashikirwa iyo rero imvura ihinze ntugiye ngo imara amasi gusa n'umukunzi birajana aba iyo batwaye abantu hagi Bujumbura n'abashobora gutwara n'umuntu hajya mu bwiza uri ruhande kwijabe ntabimenye bakatwara umuntu mu Ngagara uri hande mu Kamenge ntabimenye mugabo amaraporo yo kubera amafamiye bafise turabimenya toma tubimenya nta kintu nta maraso y'umuntu yijyana tuba tubizi ntihagire rero ubuze aravuga ngo ngahahagiye bangahe hagiye bangahe turabazi n'igikiti gihe turakizi naho mwose muri iyo raporo y'abantu banyurujwe n'abapfuye n'ababaye enlevé bamwe bakura ahantu bakanyuruza ntumenye baciye nabo bafashe abapolisi batwaye mugasanga bagatogwa ibiziga ibyo bintu birazwi none ayo maraso yose ariko aragenda kwijana kandi nuno munsi nejo hafashwe abantu babiri naba bajya abana bavuye ruguru bakabafatira hajya amukamingi wabo bantu tutazi niyo babajanye tutazi yuko tuzazafa tubatora ibiziga cyangwa iki hajya bibaza ko tutabimenye turabizi ivyo rero ntihagira umuntu azaravuga ngo mwebwe ngo abiwawe nibangahe abarundi bose nabiwacu abarundi bose
reka tubone ijambo mushyirahe Jacques Bigirimana ku bibazo n'ivyimbiro byashikirijwe mu kanya na Moise na Bucumi
urakoze mugenzi nje nagenda kubyinira bake kucakanya abo bahungu muri Senarede nime kucakanya ndavuga ndi bareke kucakanya ibatandukanye arrestation na arrestement ni gihe umuntu bamunyuje akabagiye mugabo arrestation ni gihe haba hariho ikintu yagirizwa bagomba kugira itohoza nje nagenda kubyire muri kije ingo ubunyene tugende ndakwereke mu busho buzwi by'igihugu buzwi abo bantu benshi ariko baravuga niyo bari kumva z'amatohoza tumaze kumva ibyo natwe ntiturabana natwe turabarundi natwe twifuza amahoro dushaka ko demokrasi iba iy'ukuri atari yo kumunwa turagenda tukajya muri za documentation tukajya muri polisi tukajya muri za BCR tuti izinduru ziko ziravuga abo bantu bari hehe baratwereka bati mushinga na Jacques era baba abatwara fatihana abatwara ku modoka abyo twagiriza ngibi kandi abatari bake bararekugwa nuko muheruka mwumvise ngo bafashwe mu nyuma ntimwumve ngo barekuwe nebe honest iyo umuntu yafashwe akarekugwa babivuge mugabo si umugambi wabo ni ukujaganya yerekere kujaganya icyo ni kimigira kabiri nagira mpumurize uyo muntu w'imakamba uhumure neza tugenda kwisigura tutagenda kwisigura twebwe turi musigwa musangwa ngaha mu gihugu abo bari ko barumviriza abo impera n'imperuka bazuza tabahamagaye nta kizo ntangi zofatwa yerekeye Burundi ubundi butarimwo izoshirirwa mu ngiro ngaha mu Burundi icyo ndakivuze murashaka mufata uko kwanje mu guce igipande kirazira ntandeko zizoza zazumvikanye ko nakime ntangi zofatwa ngo ize gukurikirizwa ngaha tutagishwa inama ibyo ntibiriho kuko igihugu cy'u Burundi cyarikukiye n'ureme n'undi wese abyumva areme n'ikimenyamenya izo ndeko bavuze muri Nations Unies nta zizoza ngaha
muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turafise umunywanyi nta Kirutimana mwiriwe neza
mwiriwe neza nyakuba munyamakuru ndabaramukije cyane
mwiriwe neza murafise ikibazo icyumviro
ego ndafite ikibazo nyakubahwa munyamakuru nshya nagomba gushyikiriza nuko aba bantu bariko barategura mu kanwa kabo ibintu by'ihonyabwoko bo bihagarika kuko twebwe turababara cyane mu gihe abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa bose usangira akabitsi n'agahiye abari hanze y'igihugu bamwe mu barundi bataye umurongo batwaye akaranga mutima ko kuba barundi n'abarundi kazi batwagwa nakaranga mufuko n'udufaranga bahabwa n'abazungu nibaturekere igihugu cyacu cy'amata n'ubuki barahe guca umutima ibutu abarundi kuko ibyo twabonye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda byaratwigije cyane n'uzira kusubira muri ibyo hanyuma kandi nashobora kuvuganya kwa munyamakuru nuko nukuri turasabye dushimitse ajya maradiyo abiri Humura na radio Inzamba ko ibyo bintu bihagare kuko nibo babigwiza bacamwo imice y'igisirikare bavuga ngo ex Sabe na ex temteya ibyo bintu ntabizo dushikana ariko barahembera bya bintu byihonye bakwategura mu kanwa kawe turabasabye dushimitse bare ntaho byo dushikana ibintu by'amazuru bose bamwe bise n'ukuri ibyo bintu nibahagarika mu mudu wamukoze cyane namwe umunyamakuru ufashe gusemerera ibyihonye ko tubabyiyamirije ababitegura bize bibahitane bonyine ubwabo
murakoze nta kirutimana ariko hadiho ni jambo edi muri beneza edi muratwumva abona umurongo wa edi ushobora kuba wabaye nabi ariko reka duhe akanya mushya ntahe Anisette agira icyo avuze kubishikirijwe na nta kirutimana Anisette
yuko kujya n'ishuri ryo mu bujya wo mu kayuguru yuko mu gihe ahaba yoba abona yuko ataura arahatwagwa aramahoro naba amahoro kandi amerwe neza mugabe amenye yuko iyo uwundi murundi ariko arahohoterwa atari we ategereza kuba kumva yuko nawe afite igongwe uko hari abantu benshi bararubunda nagomba kubabaza kumubaza yuko aba bantu barenga igihumbi bamaze gupfa yuko biyahuye aba barishwe arabegereye ubutegetsi cyangwa arabegereye abatavuga rumwe na leta barapfuye bishwe batagwaye batagwaye malaria cyangwa batagwaye izindi ndwara ibi rero niteze guhagarika biteze guhagarara intwaro nibihagarika si twebwe turi hanze turahagarika kuko ntasubire kudushira ko ngo ibyo gutegura ihonyabwoko ngo nabantu ngo bariko barabitegura ababitegura n'abatwa ihonyabwoko rikigwe n'abatwara kandi bari ku butegetsi nirigirwa n'umuntu ari mu mahanga nkanje yewe ndi mahanga nje kugira ihonyabwoko nje kwica ndabishoboye gute nuko rero bategereza kumenya
ariko Anisette abarundi mubahamagaye benshi basavye ko abanyapolitike bose ku mpande zose boza barabahumuriza aho kubabwira amajambo abacivuto
urumva kubahumuriza je no bahumuriza sino bahumuriza sino uvuga ngo ndabahumurije kandi ejo bashobora gufatwa ugasanga abantu barapfuye batwari tuvuganye na leta tukavugana tuti mwebwe mutwara mwogenza gutya na gutya na gutya abanywanyi bacu bakamererwa neza tukavuga yuko bari bashigikiwe canke batofatwa umwanya wari wose hariho umuntu ari rubunda nk'ubu nk'abo bantu bari hanze bariko baricirwa hanze mu Buganda muri Kenya nabo nyine bamaze gutegekwa n'ubwoba ngo bishwa n'abantu barungikwa na leta uvuga yuko uri mu mahanga nk'uko kwanje ngo ndabahumurize ngo nimuhumure ntacyo muri komura bakandi leta ikwirabahohotera gute nibishoboka leta niyaza tukavugana tuti twese tugire imvugo yo guhumuriza abantu uko twabivuga ingene bazubaho kata gusubira kubahohotera tuzoca tuvuga iyo mvugo mugabo ni navuga ngo ndabahumurije nkumva ngo tabarizana akabara mujanye ngo tabarizana akabara mujanye mu nyuma bakamutora ikiziga mwumva zoba nabeshi aho kubesha abantu rero mvuga nti ibyo ari byo byose uri mu gihugu cy'u Burundi nahabe uwumva yuko ari mu barondigwa hariho amaliste tuzi hariho ngirize ariko abasoda benshi baramaze kubafata bamwe barapfunzwe abandi baracari muri abo bari mu matohoza nk'uko byamavuze mu kanya hari abantu bari mu ngorane bararanye buca
reka duhe na Jambo Jacques Bigirimana agira icyo avuze kubyashikirijwe na nta kirutimana na Edi
jewe n'ukuri nagenda kubwire uwo muntu ariko aravugira Sinarede baze batuma uwundi kuko nta kintu na kimwe numva aravuga gisigura iyo raporo y'abahinga ba Nations Unies ndumva mu byari ko aravuga asubiramo ibivugwa na Pacifique ninahazwe asubiramo ibivugwa na ba bandi nyene biyita ngo ntibasinde umuje nta bindi byo nabyo turemenyereye biramaze biza byaramaze kuturanga nk'abari ngaha mu Burundi bari ngaha mu gihugu abato n'abatutsi ntibanakibyumviriza kuko uravye nk'aho tuvuye mu mwigenda mu banyagihugu twakoresheje inama abahutu n'abatutsi n'abatwa umunezero barimwo ibibazo babaza
bijanye na kazoza kabo mu bijanye n'uburimyi mu bijanye no kubaho ukaca wumva ivyo uwo muntu ariko aravuga uyimvira uwo muntu ari mu bikije no kuri aha a iyo menya ko ari kiganiro kiza kunuma gusigura ibintu bitari muri kino gihugu sinari kuza ariko nta kundi ko mu gihe politiki ariko nagenda ababwire ikintu kimwe ntaho nyabwokore ishobora kuba muri buno Burundi na cyane muri context turimo nigenda yabariye kandi bikaba n'ukuri niyo byaba mbona ko igihari be kandi kije nzoguhamagara ntabariza abarundi bitabara tabara yaho nyabwokore igihari be ije ndavyemeye kandi ijyo bantabizi no bimenya yego ni kimwe kigira kabiri umukuru w'igihugu nyene cyo Petro Nkurunziza akiri muzima uko yavyivugiye ntaho nyabwoko nta nigisa naho nyabwoko ishobora kuba kugira ngo ibyo bintu bibe nibahagari ku mugambi uko mugandagura kuko bakawushika ko bakamugandagura ibizokwirikira imuze mu bibazewe kandi muze mu bibaze natweze
mu kanya gatoye cyane rwose amasegonda 30 mushantahe aniseta ni inkuru nashaka mu terakamu abakora amabi yose mu Burundi arabagandagura abanyapolitike arabagandagura abanyagihugu ikari n'abanyuruza amasegonda 30 ntimurenza
urakoze cyane nagomba kuvuga yuko abanyagihugu hariho abarandi ucana ubundi naho zake bigivana ikora biyakana nagomba yuko abatwara Burundi bamenye yuko gukora maraso ari ibintu bibi cyane bamenye yuko guhotera abanyagihugu ari ibintu bibi cyane yuko twari dukeneye ko tuba mu mahoro muri ubwo Burundi yari aba
namwe amasegonda 30 araheze
ibyo bintu babashiramo byo kuja
nawe Jacques mukanya gatoya amasegonda 30 impanuro muha abanyuruza abandi eka abagandagura abandi mu Burundi
impanuro notanga n'izavise na rede ni mutahe n'acho muri ko barakora hanze kandi abone turabakunda kandi turabakumbuye
murakoze cyane rwose mushantahe Jacques Bigirimana turagushimiye nawe mushantahe Aniseta niyo nkuru turashimiye abanyamanyi bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bakaduha ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashije mu bw'ibyuma tukadushimiye na Innocent Kibenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese mukanya ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika birabandanya.